VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwirwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5, muri kumwe nanjye Dirwema, ikaze mu bigano byacu byo kuri iyi saha.
Hanyuma rero niho bariko barasubira inyuma bahurana n'inkozi z'ikibi baca bararasana. Hanyuma inkozi z'ikibi imwe irapfa, izindi 5 zirafata.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa polisi y'igihugu mu Burundi, avuga ku rupfu rw'umuntu umwe muri karitsiye ya Musaga, aho ni mu mujyi wa Bujumbura. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Ikaze mu makuru avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu umwe yishwe arashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira uno wa gatatu muri zone ya Musaga mu mujyi wa Bujumbura. Uwo wishwe arashwe n'umusore uzwi ku izina rya Emmanuel Nahimana, akaba yari amaze iminsi ari mu maboko ya polisi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura.
Uwo musore yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri muri kinanire ya kabiri ya zone Musaga, azwi ku izina rya Emmanuel Nahimana, avuka muri karitsiye Gikoto y'iyo zone nyene ya Musaga. Yari yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kabiri nyene, yagirizwa ko ari mu bahungabanya umutekano ngaho ku Musaga, ivyemezwa n'uburongoye ikirindiro c'igipolisi ku cicaro ca zone Musaga. OPP de Manirambo na Desire yabwiye Ijwi rya Amerika ko uwo musore yemereye abajejwe umutekano mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri nyene kuja kubereka aho we na bagenzi we babika ibigwanisho. Iyo ntwaza ngabo mu gipolisi cy'u Burundi ishikiriza ko bavuye kurondera ivyo bigwanisho baguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho, niko gutana mu mitwe amasasa ahitana uwo musore yari yagiye kubarangira ububiko bw'ibigwanisho. Ayo makuru aremezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, ashikiriza ko iruhande y'uwapfuye hari n'inkozi ibiri zafashwe na gerenade imwe yatewe muri zone ya Ngagara, aho hari abantu batatu bafashwe ku mvo z'amatohoza.
Vyabaye ejo nuko ku Musaga hariho abajeje umutekano baronse amakuru ko hari ahantu hari nko baca baragenda, kandi koko barazitora inkozi zibiri n'ibikono by'amasasu yazo vyuzuye bitatu. Hanyuma rero niho bariko barasubira inyuma bahurana n'inkozi z'ikibi baca bararasana. Hanyuma inkozi z'ikibi imwe irapfa, izindi 5 zirafatwa. Ikindi cyabaye ejo mu ijoro nuko mu Ngagara igihe cy'isaha 2:20 z'ijoro hariho grenade yatewe mu ibarabara mu Ngagara muri karitsiye ya 5 5 yononye, ariko inyuma y'iyo grenade hari abantu batatu bafashwe bariko barabazwa ku mvo z'amatohoza ku bijyanye n'iyo grenade.
Amasasu yamayasiranye n'ubwicanyi bibandanya ku Musaga byasesereje abahaba barara ntibuca. Uno mutama w'inararibonye asaba abahungabanya umutekano kubihagarika.
Tubona ko vyohagarara ha ku Musaga kuko umutekano gw'umuhungabana kandi tutazi ico tuzira
gushika ubuhungabanyo n'abandi murababona abahungabanya umutekano.
Oya, ntitubabona, twumva barashe twanyegera gusa ntitubone nyene babihungabanye.
Biravugwa yuko hari umwe bamwe baba bariko bararondegwa hamwe vyo bari vyo abo bantu ntacu mubasaba
inkozi y'ikibi yoreka kononera abandi babitekani. Yego.
Iruhande y'uwo hari uwamaze kurengegwa atawundi yambaza atari Imana, avunira kagohe abakora ubwicanyi kubihagarika kuko impera n'imperuka aho bashira abandi ariho bazotahira kuja.
Jewe ico numva ni guhanga amaso mu ijuru gusa, abo oye bica abantu babicira ubusa nabwira nti urakwica narukaze gutumbera kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo wicishwe inkota nabazo kwicisha yindi. Aho rero ntibiherenga aho nibatihana nabo bazohanwa.
Abantu 25 bagizwe n'abakiri bato bahagaritswe muri kinanire ya kabiri mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu bajanwa ku biro vya zone Musaga ku mvuzo z'amatohoza. OPP de Manirambo na Desire arongoye ikirindiro cya polisi ku Musaga yashikirije ko uwo basanga ataco yagira acarikurwa. Aho ni nyuma yaho hari habari baje kwitura inyamiramabi bavuga ko abo bantu bafashwe ari abakozi babo. Tubibutse ko mu ijoro ryo ku Imana uheze rishira uwa mbere w'inondwi turimwo hari umukenyezi yishwe arashwe ngaho nyene ku Musaga ku ibarabara rya gatatu muri karitsiye Gasekebuye. Abakoze ubwo bwicanyi ntibamenyekanye. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubwo bwicanyi bwo babufitaniye isano na dosiye y'umutambukanyi wiwe amaze imyaka 4 apfungiwe mu ihohero rikuru rya Mpimba. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga amakuru ajyanye n'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, iminsi 15 ntarengwa yatanzwe n'umukuru w'igihugu mu Burundi Pierre Nkurunziza kubahungabanya umutekano muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi yarangiye kuri uyu wa gatatu. Nyuma y'icyo gihe cyatanzwe, polisi y'igihugu ivuga ko hari abantu bamaze kwitanga, abandi nabo bakaba bagiye gukurikiranwa. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Ubushakashatsi bw'umutekano burashimishwa n'ibyaranguwe n'ikiringo cy'imisi 15 y'ikigongo heri yatanzwe kongabanya umutekano muri komine ya Mugamba mu ntara y'Uburundi mu cungaro yayo. Mu itangazo ubushakashatsi bashizabona kuri wa gatatu, harimwo ahubwo ubushakashatsi bita inkozi z'ibibi bishikanye n'abandi bafashwe nk'uko byasomwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushakashatsi bw'umutekano.
Inkozi z'ikibi zine zarishikanye ku bajeje intwaro n'umutekano bashikiriza n'inkoho imwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov. Inkozi z'ikibi 226 zarafashwe n'abajeje umutekano, zitandatu iburambi, zitanu mu Mugamba, umunani imatana, indwi mu Rumonge. Inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe n'igisasu ntezwa ntoki kimwe bita grenade byarafashwe.
Iyo mishimo y'itanu y'ikigongo kwadurumbanya umutekano muri komine ya Mugamba no mu micungaro yayo yatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza itariki mu kwezi kwa gatandatu hari mu rugendo rw'iyo rwa mbere muri komine ya Mugamba kuva ibyo kwiyamiza gusubira kwitoza kwiwe bitanguye.
Muvyumve mubitangure abo bateze ingorane bari kurushi bari ngaha n'abavukanye banyu batumeko nibaza kurasa ntibazoshobora tubaye iminsi 15 bari bayivuyemo abo bene wanyu bakituratura hirya no hino mu batelefone tuhamagariye abajeje umutekano abajeje intwaro uje wese mwakire neza.
Mucho kiringo cy'imisi 15 y'ikigongwe abantu biberagandaguwe kongera hasahugwa n'amafaranga atazi ugitigiri mitego yatezwe imiduga ahitswe ku muhabo n'inyagasasa. Mu gihe iyo misi 15 yaheze ku wa gatatu, igipolisi kirafise urutonde rw'abantu cyitse inkozi z'ibibi kigiye guhiga muri ano mango. Bamwe abanyamugambi batekewe n'ubwoba mbere bamwe batangiye kungisha abana babo kubera ko bafise amakenga kuvyaho bukera bizoshika ikomine yabo ya Mugamba. Abo nabo igipolisi kirabahumuriza.
Barumvise amakuru avuga yuko hari abantu bo mu Mugamba bariko barashaka guhunga, bakanavuga mbere ko bashaka guhungisha abana babo cyane cyane imisore ngo babajana mu ntara z'umanuko, abanyagihugu borema bakaguma mu ngo zabo, hanyuma abajeje umutekano bazokora akazi kabo ko kurondera zijya nkozi z'ikibi zijya zonyene zamaze kumenyekana zizwi nizo zoheza zikarondegwa. Ntawugira ubwoba rero ngo yigwa aratugwiwe.
Bamwe muri abo bantu igipolisi cyavuze amazina harimo batangiye kuronderwa kuva mu mwaka uheze 2015 mu ntara ya Bururi. I Bujumbura mu Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.voa.com. Hanyuma abifuza kutugezaho ibitekerezo cyangwa ubutumwa mwadusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio Yacu. Dukomeze amakuru yacu avugwa cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu ntara ya Rutana mu Burundi haravugwa imyidogo y'abatwara abantu ku mapikipiki basabwa kongera gusiga amarangi ayo mapikipiki. Abo batwara amapikipiki ngo bakabibonamo ubujura kuko ipikipiki imwe bibasaba amafaranga nibura ibihumbi 30 kugira ngo bayisige, bagasanga ayo mafaranga ari menshi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Kubituro by'amapikipiki yunguruza abantu mu gisagara ca Rutana mu gatondo kuno wa gatatu hazindusa kaguma ako kaguma katewe n'abagendesha amapikipiki bariko baranka gusigisha amapikipiki yabo ubwira kabiri bamwe muri abo banyonga amapikipiki bavuga ko arakabonero gusabwa kongera gusigisha amapikipiki mu gihe atanamezi ane yaraheze bayasigishije aba ni bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika ku gituro kirahitwa mu birongozi mu gisagara ca Rutana
ubu sigishije kabiri ubu nyene kandi bibigiye ko muri amezi nyene angana nkane ko ntosubira gusigisha kandi twasigishije ku mahera amwe twasigishije ku 130 ubu bazanye ku 130 wacugura ne karata ya 5 twaje usanzwe twarazigudizo karata mugaba guma baduhimiriza ngo dusigishe
yewe ikibazo cyo gusiga amamoto hamwe na hamwe kirimo amanyanga kubera no kuvuga baraje baratubwira ati tugomba dusigisha amamoto mu ntara ya Rutana cyo turavyitabaje bikoba byo gusiga amamoto kubera twabona birimo abajeje umutekano hanyuma rira amamoto arasigwe bose baraheza ni kuvuga imoto zoba zarasigaye baravuga yuko bazugaruka kudisiga mugabo ntibabaye bakigaruka kuza gusiga amamoto yasigara bo baze gusiga yose n'abatanze amahera ngo asubire atanga yandi mafaranga
bimoto muyisigira amahera ngaha
no kuvuga imoto ubwa mbere bayisigira 32 ubu naho baciye baza bakura ko ivyo 200 ubu bayisigira 30 kandi bavuga yuko utayisize iyo moto udashobora kurengana uciye gipolisi bacha bagufata no kuvuga ivyo 30 nirangi bakoresha ntaho bisa bisana barakoresha nkirangi iryo gugwa nk'amafaranga 500 no kuvuga ni kintu gihwangira gihuha umuyaga bashiramo akarangi gakeyi ubusa twobwa mbere batubwira ko imoto yadoyisigira 5000 mugabo ubu bace bayishira ku 32 bumva yuko ari kibazo gikomeye ku mafaranga y'ubu hariho ubukene imoto nayo idashobora no kwinjiza amafaranga nkayo
tubaje mu gipolisi mu ntara ya Rutana igituma bongeye gusiga amapikipiki yunguruza abantu batubwiye ko atategeko rirasohoka ryo gusigisha ku nguvu ayo mapikipiki yarasanzwe aheruka gusigwa Nduwayo Pamphile arongoye ishyirahamwe ry'abanyonga amapikipiki mu Rutana ari nawe yari karategeka abamotare gusigisha amapikipiki tumusavye umuco yashimye kwinumira twavuye twegera abari baje gusiga ayo mamoto wabatumye batubwira ko ari ishyirahamwe ry'abafise amapikipiki avuga yuko ritandukanye n'iry'abayanyonga Kwizera Pascal arongoye iryo shirahamwe yatubwiye ko bariko bakora mu ntumbero yo gutuza abagizi ba nabi bakoresha amapikipiki mu kwiba canke kwica Kwizera Pascal avuga ko afise uruhusha rwa leta kandi nyuma yo gusiga ipikipiki aca yandika mu mashini kugira aho yokoreshwa ikibi hose izoshobore kumenyekana mu ishyirahamwe ryabunguruza abantu mu Burundi Atrabu bavuga ko ubwo ari ubusuma bwo kwiba abanyagihugu Bosco Minani arongoye Atrabu
basaba yuko umuntu yoba yarasize ubwa mbere biboneka by'ukuri ko ipikipiki yiwe iri ku irangi asosubira kwemera yuko ipikipiki isigwa ubugira kabiri urumva yuko koba ari ukwiba abanyagihugu
Jean Bosco ntunzwe n'Imana umushikiranganje gutwara abantu ibintu n'ibikorwa vya leta tumubajije kuri telefone yatubwiye ko ivyo bintu vyo gusubiramo gusiga amapikipiki atavyazi mu nyuma Pascal Kwizera arongoye ishyirahamwe ry'abafise amapikipiki ari nawe yari yatumye abasiga yatubwiye ko yisubiye ko ariko abo yarungitse gukora akazi bazokora rusasuma rw'amamoto n'abayagendesha kugira ngo bayashire mu mashini zabo mu Rutana Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Arakoze cyane Fidel d'Antoine Nsabimana mbere yuko tujya mu kiganiro ntorere kazoza gitegurwa n'abagenzi bacu bo muri studio y'Ijambo tubanyuriye mu make amakuru ya sport avugwa muri aka kanya cyane cyane irushanwa Euro 2016 rihuza amakipe y'umupira w'amaguru y'ibihugu ku mugabane w'Uburayi muri aka kanya mu itsinda A ikipe ya Romania irimo irakina n'ikipe y'Ubusuwisi ku munota wa 13 biracyari ubusa kubusa nyuma y'uyu mukino undi mukino uri bukurikireho nanone mu itsinda A ubufaransa buraza guhura n'igihugu cya Albania twabibutsa ko umukino wabaye muri iki kuri uyu mugoroba nanone wa mbere nuwahuje ikipe y'Uburusiya na Slovakia hanyuma ikipe ya Slovakia ikaza gutsinda ikipe y'Uburusiya ibitego 2 byose kuri kimwe ni ukuvuga ko amahirwe ya y'Uburusiya gukomeza muri rushanwa akomeje kugenda cyendera dore ko mu mukino ubanza Uburusiya bwanganyije n'igihugu cy'Ubwongereza igitego kimwe kuri kimwe kugeza ubu rero muri iryo tsinda rya B Uburusiya n'Ubwongereza bifite amanota rimwe kuri rimwe naho Slovakia ndetse na Pays de Galles bakaba bafite amanota 3 bakaba ariyo bakomeje kuza kuri kuisonga muri ritsinda rya B. Naho mukanya rero tubagezaho ikiganiro Norere Kazoza gitegurwa na bagenzi bacu ba Studio Ijambo Ibujumbura mu Burundi.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizwe Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse n'ongenda bayikaze bakunze bikiganiro Ntorere Kazoza cha Studio Ijambo. Turacyari ku ruhara rw'abakenyezi mu vya politike. Tukaro bibemereye ejo bundi uno munsi n'igice cya kabiri ikikiyago cerekeye iruhara rwabo bakenyezi. Krisi Munezero n'ubaracari kumwe n'aba batumire batatu. Umukenguza amateka Benoit Tenizigimana yatowe mu ntara ya Ruyigi. Honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari b'intara ya Rutana hamwe rero na Jocelyne Bucumi aseruka ishengero rya Fekabu muri kino kiyago. Uno munsi bakarabira hamwe nimba vy'ukuri abakenyezi batowe mu nzego ziserukira abandi bo bavyifashemo neza na cyane cyane bakajya kurabira hamwe igikwiye gukogwa kugira ngo abakenyezi baserukirwe vy'ukuri. Krisi Munezero, ijambo ni rwawe.
Mufaso ni Joseline Ucumi mwibaza muravye aba bakenyezi bari mu migambwe bakenyezi bari mu nzego mwibaza ko bavyifashemo neza
ugerageje kuraba. Mm-hmm. Kandi tukaraba ukuri kuko ibintu byifashe n'iyo migambwe yose meje kudondagura nta mugambwe numwe urongowe n'umukenyezi.
Mm-hmm.
Kandi ntibisigura yuko abakenyezi nabo batobishobora.
Mm-hmm.
Hanyuma uravye ibyo bice 30 kwijana bisabwa mu nama nshingwa bikogwa mu migambwe.
Mm-hmm.
Ni ukuvuga yuko abo bakenyezi batatu barimwe kuri bose 10 basanzwe bagize iyo nama dufate.
Mm.
Ucu sanga niyo hageze ko biga abo bashira ku ntonde ingene. Mm. Bigenda. Cubona yuko abantu babashinga nahe nibo babari benshi.
Mm.
Bigacha bituma rero mu gufata ingingo zingene babatondeka wa mukenyezi ari imbere naho yogomba kuvugira abandi bakenyezi babishoboye.
Mm.
Ntibiheza ngo bikunde bashikigwe.
Ubwo hoho mwibaza yuko boba ico kibazo bagishika ko muyo bari ko baravuga ibibazo bigoranye mbega ninde abicegera cambe cy'umukuru w'igihugu mbega ninde aba umukuru w'inamashinga mateka mwibaza kwico kintu kumbere baheza bakagishika ko canke bagishika ku ruhande.
Yego turiko turadugira aho nyene.
Mm.
Nibaza ko uko twohera aho hasi ugahera ku gwego rw'intara mu migambwe.
Mm.
Kugushika no muri komite ku gwego rw'igihugu usanga icyo kibazo kiguma ari cyo nyene noneho naho bo kwandika ko ari 30 kwijana twavyumvise hari naho badashika.
Mm.
Hanyuma rero ico gihe hageze intonde cyo wumva yuko abenshi nimo baca biha ibibanza bya mbere.
Mm.
Ahubwo abo bakenyezi bari imbere by'ukuri baravuga mugabijwe ryawo ntirigiraho rishika.
Mm-hmm.
Bagerageza kuvuga.
Mm-hmm.
Hanyuma abakenyezi by'ukuri mu bisanzwe n'abantu bafise ishaka bafise umwete.
Mm-hmm.
Mugabo gacu usanga nk'uko duheje kuvyumva none ku ntonde ntibari bwishireko.
Mm-hmm.
Urumva yuko nubwiye ko azorindira upfuye cyanke uha wayandi mabanga kugira ngo babone kuduza.
Mm-hmm.
Naburya rero bazoduza azogera gushikirwa ryari.
Mm-hmm.
Urumva niba aduza wa mukenyezi yagira 4 ubundi agasanga agira 8 usanga by'ukuri ari kibazo kandi. Mm. Sino bishira mu migambwe gusa by'ukuri naho icyo kibazo mutakimbaje ariko.
Mm.
Tindavye naho merereye no mu mashengero giye kuraba.
Mm-hmm.
Bakenyezi barabishoboye.
Mm.
mugabo nk'ubu buhamagaza inama y'abapastori naho buhamagara tamashengero yose bayahamagare abapastori baze ko biri kose kuba pastora 200 nta bakenyeze 10 woronka kire ni kintu cyerekana yuko vyukuri umukenyezi ashoboye ariko kugira ngashi ashobore gushika ku ico kibanza agishikanwa ko nande ibi rero nibaza yuko ntabwo ari umukenyezi ashoboye kubikora wenyene nuko abashinga naye nabo batahura bakabona yuko kujya umukenyezi asanzwe ari umufasha mu rugo batahure yuko aba no mu mugambwe umukenyezi ari umufasha bakagira ati nomero ya mbere ko ari umuntu w'umugabo iya kabiri nawe umukenyezi bakaza baravanga gutyo kugira ngo rero umukenyezi nawe ashobore kuronka ikibanza gikwiye cyanke barabe ingene bohindura ho kuvuga 30% bashobora gutanga ikibanza cyiza ibitigiri byiza bishobora guha ikibanza by'ukuri umukenyezi bashaka kuvuga tubu nibe 50%
yego
bangane kuko nibaza yuko no mu mashuri umwana wese aje kwiyandikisha ntibabanza kuvuga ngo burera mu ishuri twandike 70 babahungu 30 babakenyezi bwo buje wese baramwakira rero kuko nkunda kubiraba mu migambwe mbega iyo bahamagaye inama ko dukunda kubibona mu mateleviziyo n'ahandi abeshi sabakenyezi utoraba abakenyezi nibo batamba abakenyezi nibo usanga ari benshi nibo barindira bari no kuzuba kandi beshi baje n'amaguru wanashaka si beshi baza n'imiduga abakenyezi nibo bama bahari kandi kubwishi kandi na kare nibo beshi rero nibaza yuko icyo kintu bakwiye kugifatira ko bakaraba ingene umukenyezi nawe yoronka ikibanza kuko abakenyezi bijambo bariho
sangiri kiyago sangiri jambo nikazoza kazoza
nagira ngo mukurangiza kino kiganiro tugira ico tuvuze kubijanye ni kumuntu yokora muri ibi bihe kumburengira ngo abatari bake batanguye kuraba iyo 2020 amatora akurikira mbega mukenguza amateka Benoit Nizigimana Kenyezi yatowe na cyane cyane ku nzego ziri hejuru nk'amwebwe abari hasi bo mwitega kwika mu Kenyezi uwundi mugenzi we yo mwitega kwiki
urakoze twebwe mbere biroroshe kuko duvise mu mezi atataheze kugira kandi kose duca dusubira mu mitumba urumva uretse ni uko kwezi tuba turi mu mitumba dusanzwe duvise novuga ngira ngo nkitegeko sino gitegeko kuko itegeko hari gihe umuntu ukwitegeko utaryiyumvamo ariko nyene dusanzwe duvise nyene imigambi minsi yose kuwa gatanu duca dusubira mu mitumba urumva rero ikintu umuntu akora uja muri babakenyezi mukayaga
bakavuga bati muja kuvuga iby'imigambwe muri mwo wabandi by'umutekano ugasanga ka kajamo ku mukenyezi
n'umwe yaza cyane cyane tuyaga ibigoye abakenyezi hanyuma tukavugana ugasanga kenshi mbere urababwira uti byogenduku kugira bimere kunuku umubakenyezi tukabakuramo ibintu by'ubwoba kuko kenshi na kenshi cyatumye abakenyezi tugomba kuza turishira inyuma habaye ubwa mbere imengano vyita yuko habaye ubwoba kuko abagabo baradusize mu yuko abakenyezi atacu dushoboye ivyo rero nivyo tukesha ni tuja kuganira n'abakenyezi tukabereka yuko dushoboye kandi tukababwira nibikenewe kugira ngo umukenyezi ashobore nawe gutera intambwe
hari ico mwo ikumbuye kugira ngo ubutumwa mwoha abandi bakenyezi nkamwebwe bari mu nzego zikomakomeye nkamwebwe ariko kumburengira ngo uyu munsi batatangura kuyumvira yuko 2020 ari mu myaka 4 n'amezi make
je ni batwari wese yuko mwisanzwe ikintu cyose giheze haba haciye haba intango nkuko amatora mwisanzwe hajya yaraheze habaye haca haba rero gutegura ayandi matora ico gituma rero kuyategura si kuvuga ko genda muri 2019 ahubwo kuyategura no guhera kwari uguheranye muri 2015 mu kwezi mwisanzwe ku 8 ku 9 amatora no kuvuga heze nico gituma umuntu wese yoba yaragiriwe ibako ryo gutorwa canke nubundi wese yafashije kugira ngo kuko hariho benshi bafashije kugira ngo n'abakenyezi batogwe ko abaje bafashije mu kuja guhimiriza abakenyezi bocha biyumvamo yuko ahubwo nimba bataratangura ntibo baracerewe kandi mugabo baracerewe ari nacyo gituma rero umwe wese uja ku kivi yaba uwatowe canke yaba uri mu mu mashira hamwe yafashije kugira ngo ico gikorwa cyo guhimiriza tukasubira rero gutegura amatora ya 2020
ndabashimire honorable Marceline Barufis mu mugambwe umuntu mukenyezi wese barimo mu gwego gwose mukenyezi barimo na cyane cyane dufatire ku mugambwe kuko turumva ko henshi na cyane cyane mu nzego ziri hejuru hari nabavuga ko no hasi burya naho nyine gakora buhoro buhoro umukenyezi uyu munsi yokora gute na cyane cyane umukenyezi w'umunyepolitiki kugira ngo uyu 2020 tuze tubone ko ari igihindu
umukenyezi w'umunyepolitiki ikintu cya mbere yokora nico mugenzi anje avuze kugumana n'abandi abo bandi abo bakenyezi bandi abo banyagihugu bandi abo banyamigambwe mukagumana mugabo kandi bamwe bose jewe ico niyumvira nobanza nkagira novuga nkagira gute variation sinzi gene no kivuga neza mu kirundi ko umugambwe wose ugenda ukarabuti aha iwacu
kwisuzuma
twisuzume twinegure twikebuke duce dutangura yo gushinga imigambi mishasha iroresha nyene mu matora ya 2022 na 2020 urumva rero nica gituma nibaza nti hagati mu mugambwe bobanza umwe wese bakisuzuma tugaca natwe twisuzuma nk'abakenyezi mugabo kandi nabo bayoboye imigambwe babagabo je kubwanje sino kwisuzuma ntababona none ko mbona hageze ko dutondekwa ariwo badutondeka jewe no muhamagara nyene waturongoye ku gwego rwa komine gw'intara gw'igihugu ingonone tuvugane ingene abakenyezi boduga boduza igitigiri kugira ngo tube turitegura hakiri kare hanyuma rero icanyuma nyene twoca tugira nuko twoca dusaba ayo mashira hamwe yose yadufashije yuko yotangura kare ni nkuko nyene nari ndabivuze hanyuma biduha umwanya ukubanza kuyaga n'ivyashobotse mu nyuma yaho twigiye ivyashobotse byakunze hanyuma tugaca twumvikana ingene twobihindura hanyuma rero tugaca turoresha amaso kubikwirikira rero novuga nti namwebwe nobabwira nti mwebwe n'ayandi mashira hamwe abishoboye tutangure kare tutangure kare ego
reka ijambo rya nyuma turi he mu faso ni Joseline Bucumi mu mashengero no kumbure mu yindi migwi ifasha imitima y'abantu twovuga yuko hari ico mushobora kuba mwofasha umukenyezi uyu munsi avuga ati nakeneye kuja mu nzego inzego zaba mu mashengero zaba mu vya politiki n'ahandi hantu hose ashobora kugira ijambo
murakoze cyane bwa mbere novuga yuko abantu bari mu mashengero nabo nyene bari mu mashengero barafise aho batwagwa
mubona hari ico mwofasha mugiye gufasha mukanya niyo mwasohoka
ego murakoze cyane tukama twanafashije kandi nubwo nugushishikara kuko abo mu mashengero baratahura ko Bibiliya irabivuga ngo nta kuganza kutava ku Mana kandi ngo twubahe abatuganza rero bisigura yuko umukenyezi ahari ubundi waba no mu waba uri mu rushengero wategeza kwerekana karorero keza hanyuma maze kuba karorero keza ugatanga intererano yaho usanzwe ubaye umva rero abo bakenyezi basanze bari mu ishengero turabahimiriza kandi n'ubu novuga nti tugiye kubahimiriza kugira ngo bumve ko intererano yabo ari kirumara hajya baherereye haba ku mutumba bakaduga ndazi yuko no mu bashinga amateka no mu bakenguza amateka ndetse no mu bashikiranganje abakenyezi bari abakenyezi bakijijwe turifuza ahubwo kuronka n'abakenyezi baba n'ivyegera nabo yene bakijijwe aho twizera yuko ahubwo bona fasha cyane bagatanga intererano yabo kugira ngo kumbure ibikorwa by'abakenyezi bishishikare gutera imbere gose rero tugiye kubahimiriza kugira ngo bumve yuko ata muntu numwe akwiye kubasinda bibazwa mu iterambere y'umukenyezi cyangwa mukubaka igihugu cacu
urakoze Chris murakoze nanga batumire mwari mwamwitavye abanishimiye nimwe bakunze bikiganiro ntorerekazoza cha studio ijambo Jerome Nyenzima nti murorandige mubanye no muvyanyu naho utaha
cyari kiganiro ntorerekazoza
barakoze cyane bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro ntorerekazoza ikiganiro gitegurwa na studio ijambo umushinga wa search for common ground ahashuti niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha nshimire engineer wadufashije muhanga bw'ibyuma na Inosaki menyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.